SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze abari kumwe natwe ni Jean Paul Amede Nizigama nkaba ndabakenguruka mwebwe mwese mwahisemo SBS mu Kirundi ikaze mu nkuru ngiye kubashikiriza.
Welcome to SBS in Kirundi.
Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwifadikanije natwe. Uko umwaka utashe abantu baharugwa mu bihumbi barahabwa ubwenegihugu bwo muri Australia. Benshi muri abo baritabira ibirori byo kurahira baronswa ubwo bwenegihugu mu ntumbero yo kuvyemeza imbere y'amategeko. Ivyo birori byo kurahira bikaba bikogwa akenshi ku munsi uzwi nka Australia Day. Uno mwaka amakomine ashika 300 yarashoboye gukora ivyo birori kuri uwo munsi, ariko ayashika 36 ntivyayakundiye. Munsi y'itegeko rishasha, umushikiranganji David Coleman ajejwe ivy'ubwenegihugu yavuze yuko ubari itegeko ku makomine yose yuko ategerezwa kuzokora ivyo birori kuwa 26 nzero buri mwaka. Reka twumvirize Coleman.
People who are committing to Australia who want to join
abantu baba biyemeje kuba abanyaustralia barifatanya natwe kubahiriza amategeko nakaranga ka Australia mu guterera muri za societe zacu zitandukanye mu mico. Ikomine itazokubahiriza iryo tegeko izoca yambugwa uburenganzira bwo gukora ivyo birori, Coleman yasubiye kandi arabisigura neza.
Expect the vast majority of councils to comply.
Twizere yuko amenshi mu makomine azokurikiza iryo tegeko, ariko mu mwanya batazokurikiza iryo tegeko leta izoca yifatira mu minwe ico gikogwa, kandi iyo komine nta burenganzira izoba igifise bwo gukora ivyo birori. Leta yatangaje iryo tegeko mu ntango z'uno mwaka inyuma yaho amakomine atari make asibije ivyo birori ku munsi uzwi nka Australia Day. Ivyo navyo bikaba bidahuje n'itegeko ryubahiriza abasangwa butaka. Umushikiranganji Coleman yavuze yuko atifuza yuko uyo munsi ucikuwa politike. Tukivuga ku burenganzira bwo kugira ibirori kuri uwo munsi wa Australia Day, mwomenya yuko hariya mu ntara ya Victoria hari amakomine abiri yatswe uburenganzira bwo gukora ivyo birori vyo kurahiza abanyaustralia bashasha haheze imyaka ibiri. Ayo makomine nayo akaba ari Yarra iri mu buseruko bwa Melbourne hamwe na Darabin iri mu buraruko. Userukiye iyo komine ya Darabin yavuze yuko ashigikiye iyo ngingo yafashe. Reka tumwumvirize mu majambo yavuze uyu akaba yitwa Reni.
Our council completely stands by the decision we made not to celebrate on the 26th.
Natwe nka komine turatsimbataye ku ngingo twafashe yo kudakora ivyo birori ku itariki ya 26 nzero, kandi abantu baba muri komine yacu bavyakiriye neza kandi barishimiye kuhaba, na cyane cyane abasangwa butaka bivanye n'iyo ngingo twafashe. Aho ni nyuma yaho twumvise ingene bavyakiriye kandi bakiyumva yuko bisanzwe. Yavuze yuko iyo ngingo ya leta yo gushira ko igitugu ku makomine ngo bakore ivyo birori kuri uwo munsi atabwo ikenewe. Reka dusubire twumvirize Reni.
Why on earth would the government get involved in what?
Ni kubera iki leta ishaka kwivanga mu ngingo zofashwe na komine, kandi kubera iki leta ishaka kugira ivyo birori ikabizanamwo politike muri ubu buryo? Ikomine ya Launceston niyo komine ya nyuma yari yiyamirije iyo ngingo yo kubahiriza ugo rubanza rwo kurahiza abanyaustralia bashasha baba baronse ubwenegihugu kuri uwo munsi wa Australia Day. Ariko nayo yamenyesheje yuko igiye kubahiriza iryo tegeko rishasha. Umushikiranganji David Coleman yavuze kandi yuko amakomine akwiye guhimiriza umwambaro ndangamunsi abantu bakwiye kubahiriza kuri uwo munsi nka kimwe mu mahinduka mashasha y'iryo tegeko. Reka dusubire twumvirize Coleman.
Clearly when people come to something as important.
Mu by'ukuri iyo abantu baje mu birori ngirakamaro nk'ivyo bijanye no kurahira baronka ubwenegihugu bwa Australia, tuba twifuza yuko abantu baha agaciro uwo munsi mu kuwubaha. Ni naco gikwiye kuba umwambaro w'uwo munsi. Ngomenya yuko imyambaro ndanga mico niyo kugwego gw'igihugu gushikubu iracemewe. Hazoba umwihariko ku makomine amwamwe hagati mu gihugu aho usanga hakiri abanyagihugu bake. Murakoze ndabakengurukiye nkaba nitwa Jean Paul Amede. Mushaka kumenya byinshi mwoja ku rubuga rwacu sbs.com/au/kirundi gucyo mugashobora kuza murakurikirana makuru yacu no kuri Facebook awandika SBS Kirundi gucyo gashobora kuzura dukurikirana. Murakoze.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.